mukore yareba nyine kayayikira kirira hiyo kwato mukongo yinjire
cimwe baruti yarengera mukore
izoba ryarengera mukore banywa nibanje izoba ryarengera mukore
izoba ryarengera mukore
Sheka somana rikayi kirira hihi manyusa waniyeji baruti soba yarengera mukore nabo Uganda kabarya tushebereyiwe abagenye beitu barya
baruti soba yarengera mukore
nimwije tinjiro mwana baruti tinjiro mwisha jende Tushemereyiwe abagenye beitu barya Nibe baruti
yarengera mukore
Tishwera yahikira Tirira hihi tukuhereza kumwana Nibe baruti
yarengera mukore
Tuhinjiro mwisha jende Ake ingaje tumuhereza umusheija Nibe baruti
yarengera mukore
Inawo mwana rikayiye Tirira keyo hinjiro mwisha jende Baruti
yarengera mukore
Mwije mwe nabatumwe Hinjiro mwisha jende Esa hariyeji
yarengera mukore
Banywani banje
Hinjiro mwana yarengera mukore
Ewo kwato mukongo hinjire Cimwe baruti kwato mukongo hinjire Cimwe baruti
yarengera mukore
Yareba katsime nyamuhanga Twamurinzira kamurinzira nyabizoba Cimwe baruti
yarengera mukore